murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ikaze kuri radio yanyu. Tubitse ko mu Rwanda mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu ni Kigali, naho ibujumbura mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mukanya ni ikiganiro muri isanga. Mu kiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ngaruka zo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki. Turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga nshuti, nongere mbahe ikaze mwese. Uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bigira. Nshuti z'Ijwi rya Amerika rero nk'uko bisanzwe turaza kubaha ijambo, mubaze cyangwa se mutange inama n'ibitekerezo. Telefoni yacu nyibibutse muduhamagaraho ni 202, mubanje akamenyetso ko guteranya 202 841 9931. Ikiganiro rero muri isanga kibanda ku bibazo by'abana. Hirya no hino ku isi abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki, bashyirwa no mu mirwano, ikabasigira ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri, iyo itabatwaye ubuzima. Ishami rya ONU, ikigega cyita ku bana UNICEF, igereranya ko muri iki kinyejana gishize miliyoni 2 z'abana bishwe, hagati ya miliyoni 4 n'5 baramugaye, abandi miliyoni 12 bateshejwe ibyabo basigara batagiraho bijye ku musaya. Abarenga miliyoni 1 babaye imfubyi cyangwa se batandukanye n'ababyeyi babo. UNICEF ivuga ko izindi miliyoni 10 z'abana bahuye n'ihahamuka cyangwa se ihungabana. Mu gukangurira rero isi ibibazo by'abana, ONU yashyizeho umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka w'abana. Muri uyu mwaka wa 2017, uwo munsi wubahirijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Dusubiza amaso inyuma, inama yahuje ibihugu byo ku isi yigaga ku mibereho myiza y'abana yateraniye i Geneva mu Busuwisi itangaza ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu iba umunsi mpuzamahanga w'abana. Hari mu mwaka 1925. Nyuma y'iyo nama, guverinoma ni ukuvuga za leta zitandukanye zo ku isi zafashe icyemezo cyo gushyiraho umunsi w'abana kugira ngo ibibazo by'abana bihabwe umwanya. Ibihugu byinshi byahisemo itariki ya mbere kwezi kwa gatandatu, niyo mpamvu umunsi mpuzamahanga w'abana uba kuri iyo tariki. Ariko ibihugu bigenda biyuzihiza ku matariki atandukanye ku mpamvu zabyo zihariye. Ibi ariko ntibibuza ko abana bakomeje guhura n'ibibazo bibugarije, bakururirwa n'abakagombye kubibarinda no kubishakira ibisubizo, babashakira imibereho myiza. Uyu munsi twatumiye umwe mu mpuguke ziyemeje guharanira uburenganzira agateka k'abana kugira ngo dushakire hamwe ibisobanuro kuri iki kibazo. Umutumirwa wacu rero ni Bwana Jacques Nshimirimana, ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi, mu magambo ahinnye FENADEB. Bwana Nshimirimana, guhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije cyane, murakoze. Ariko ngira twokosora kuko ubu nije nsigaye ndongoye urunani FENADEB, nari umunyamabanga mukuru muri manda ya mbere.
Yee, murakoze cyane. None rero Bwana Nshimirimana, uyu mwanya muduhaye rwose ndagira ngo mubashimire twaragutumiye wakira ubutumire ariko mu mpera z'iki cyumweru wahuye na ka gripe cyakora ntiwarekeye aho ngaho wabyihanganiye ukomeza uwo mugambi ntiwatezuka ku byo watwemereye none nagira ngo nongere mbigushimire kandi nsabe n'abadukurikiye baze kutwihanganira ijwi ryawe ntirigira akabazo kuko mu kanya tuvugana numvise uvuga bikugoye wiyegereze rero amazi twizere ko biza kugenda neza
murakoze cyane ndayafise hafi yanze kandi nibaza yuko abatwumviriza bazatwihanganira nibumva akajwi katameze neza
none rero mbere yuko turebera hamwe ingaruka zo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki nk'umwe mu bakurikirira hafi ibibazo by'abana muharanira imibereho myiza yabo abana bakunze gukoreshwa mu bya politiki gute mu Burundi iki kibazo kirahari cyaba kifashe gute
murakoze cyane bwa mbere bwobwo imbere y'ukumbura yo kwishura kuri ico kibazo kinge n'abantu bakoreshwa mu bibazo bya politike nagire mbanze nibutse abatwumviriza yuko abana numuce umwe mu bandi banyagihugu babagize igihugu no kuvuga nk'ayo wacu mu Burundi abana bafite ibice birenga hafi 56% kwijana nuvuga abana bari munsi y'imyaka 18 abo rero baba bari mu mugwi umwe n'abandi barundi bose bisigura yuko ibibazo bya politike igihugu kiba kirimo ibibazo bya politike tugenda ducamwo nabo bana birabakora ko kuko nabo baba ari barundi ko ari giye duhora tuvuga abantu kamengo nabandi bantu b'abanyamahanga batarabwa n'ibibazo biba biri mu gihugu hanyuma mu bihugu nk'ibi byacu nk'u Burundi cyangwa mu bihugu bimwe byo muri Afrika babikiri mu nzira y'iterambere biba bikiri ko birirondera mu by'iterambere abana bahura n'ibibazo byinshi cyane bifatiye ku bya politiki aha notanga nk'urugero uravye nko mu myaka yagiye ihera ngahi wacu mu Burundi kugira ngo tureke kuvuga abandi tuvuge ivyo wacu abana bagiye bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye abana barakoreshejwe mu bijanye n'intambara mu by'intambara aha mu Burundi twagize igitigiri igera hafi ku bana 14,000 bakoreshejwe mu by'intambara no kuvuga 8,000 bakoreshejwe ku ruhande rw'abagwanya leta yari ihari ico gihe n'6,000 bakoreshejwe ku ruhande rwa leta yo nyene yari ihari kandi yari izi yuko yari yarateye igikumu ku masezerano ajejwe guharanira agateka k'abana n'ukubuza gukoreshwa kw'abana mu bihe by'intambara abo bana rero nk'14,000 n'umugwi umwe mu yindi migwi itandukanye y'abana bagenda bahura n'ibibazo bya politiki abo nabo barakoreshejwe kandi bakakoreshwa ku rugero ruhanitse cyane ni ukuvuga baje ku rubuga rw'intambara hariho umugwi w'abana bakoreshwa mu bya politiki mu mashure mu mihana babana nk'ibi biheruka kuba ngahe wacu ugasanga abana baje kuririmba baje gutamba batazi ibyo bari kwaririmba ibyo ari byo ibyo byose ni byerekana yuko gukoreshwa kw'abana kuriho kandi kukiriho n'uyu munsi mu gihugu cacu hariho akandi karorero kumbure twoshobora gutanga n'umugwi w'abana bahahamuka kubera ibyo babona n'ibyo bumva igihugu kiba kiriko kiracamo uyu munsi ntitwobideha yuko umwana w'umunyeshuri aba ari mu ishuri aba yarafise umwete yuko agiye kwiga kamenya hanyuma akazovamo umuntu akomeye cyangwa akaronka amanota meza uyu munsi avuga ati numvise bimwe ariko baravuga abanyepolitike ndabona ko ubuzima buhagaze ndabona yuko ejo hanze hataboneka umwana nk'uwo acahahamuka amaze guhahamuka afata ingingo za hafi izo ngingo za hafi abafashe zimugarukanira zimuzanira ingaruka mbi cyane ntanga akarorero nko ku bana babigeme avuze ati n'ubundi naho no kwiga nta kintu na kimwe mbona bizomarira ninaguma mu ishuri uwo mwana atafata inkinga atereka wa muntu ariko arandondera nemere twubakane gacebe bakafite imyaka 12-13 inyuma y'imyaka iri uwo muntu akamwirukana akamukura mu rugo uwo mwana azogumana ico gikomere kandi azobaza yuko yagitewe n'injyane za politiki igihugu cari kirimo ari naco gitumye turiko turatabaza tuvuze induru tubwira abanyepolitike bacu tuti turabubaha mugabo umukino muriko murakina ni mukine mwubaha kandi mwibuka yuko mufise devoir yo gukingira abana ejo bazobasubirira bakaba nabo ari abanyepolitike kugira ngo bakure baronke iyo chance yo gukura abanyepolitike tuba dufise uyu munsi bavuga canke bakora kuko abandi bo hambere babaretse bagakura iyo babaniga canke bakabanigira mu menshi uyu munsi ntaba bariko baravuga ivyo bariko baravuga rero nico twebwe tuba dusaba nta kindi kugira ngo abana babahe iyo chance yo gukura nabe jo baze baze kumbure bakosora ivyo bakuru babo byabananiye canke bakoze nabi
ni igikorwa cyiza cyo guharanira uburenganzira bw'abana kugira ngo nyine bakure neza bazavemo n'abayobozi beza bejo hazaza nkuko natangiye mbivuga abana bakoreshwa muri politiki mu bihugu bitandukanye si mu Burundi gusa muduhaye cyakora ingero zihariye muvuga abakoreshwa abana bakoreshwa mu mihana mu mashuri ndese ubundi hari amategeko abuza gukoresha abana mu bikorwa bya politiki haba hari ibikorwa bya politiki abana bemerewe gukora n'ibyo batemerewe mwe mubikurikiranira hafi hari amategeko abarengera
ni kibazo cy'umbure kitoroshe ariko amategeko arengera abana arahari amategeko avuze yuko abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki arahari ariko kenshi abajejwe kuyashyira mu ngira abajejwe kubibahiriza barayirengagiza rero je nagire n'isura ahubwo cyane cyane igituma bayirengagiza kuko barazi ko ahari kandi naho twoyavuga nk'ubu notanga urugero umwana ashaka ntanze nk'akarorero nk'ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ivuga yuko ikintu cyose umuntu ariko arakora yaba ubutwara cyangwa ubutwagwa cyangwa umubyeyi ategereza kugikora ashize imbere ineza y'umwana nkako n'akarorero k'itegeko rikingira umwana ku buryo wewe ubutwara umugambwe ku mutumba cyangwa mu ikomine ugiye kugira umunsi mukuru ukavuga uti nkeneye abazontambira ubanza kurabuta imbega inyungu y'umwana nashize imbere muri ibintu ngiye gukora n'iyihe nkako n'akarorero ufashe nk'ingingo ya 16 muri amasezerano mpuzamakungu ajejwe bateka k'abana nayavuga yuko umwana ategerezwa gukingirwa no mu buzima bwiwe yiharije ibyo twita la vie privée donko bakamukingira ku kintu cyose gishobora kumuhungabanya abo bamukingira ni bande sabakuze si twebwe samashirahamwe si leta ibyo rero baba babizi n'ababikora babikora bazi yuko amategeko aba hari ariko nagire mvuge kumbura igituma usanga kenshi abantu babyirengagiza ababyirengagiza umenye yuko nk'ubu turi ko tuvuga aba bana aba hariho imigwi itandukanye y'aba bana umwana w'imyaka 16 uyu munsi ku munyepolitike ntaba ari umwana cyane umwana w'imyaka 15 ku munyepolitike ntaba ari umwana kuko bavuga ati nimba ngomba kwitegurira ibyo mu 2020 kandi aha rero nagire ntomora ikintu kimwe turi ko tuvuga ibimumenye yuko abana bakoreshwa ku mpande zose impande zose abana barabaniganira ko kubera iki kuko baba bakonstituwa elektora yo mu myaka iri imbere baba bavuga bati aba bakuze baturondera ko inzoga baturondera ko amahera baturondera ko ubuzi mugabo niyo twiyegereza abana b'imyaka 15 mu 2020 bafite imyaka 18 cyangwa imyaka 19 abo bana bazaba bageze gutora kuko ngahe iwacu umuntu atora kuva mu myaka 16 niho bamuha karangamuntu sinabyo byahindutse kuva mu minsi heze ubundi kare siko byari biri umuntu yari yemerewe gutora kuva ku myaka 18 byahindutse mu 2009 niho batanguye gutanga amakarangamuntu ku bana b'imyaka 16 bisigura ko ufise karangamuntu aba yemerewe no gutora aba yacitse umunyepolitiki ariko ku munyepolitiki n'utarakwiza iyo myaka ababona ati mu myaka iri imbere azoba yayikwijije ni pepiniere nuko ntatoye neza ingene no gitomora neza mu kirundi
none se
pepiniere bavuga ati reka aba bantu ndabiyegereza kugira ngo mu myaka iri imbere nze ndabikore ko kuko bobo nta buzi baba bariko barasaba kandi ni benshi kandi
ariko
ku mashuri
bwana nshimira imana
umuntu abahereje byose barakira bakabimira
icyo aho niho nashaka kugera umwana icyo muhereje nyine arakira cyane cyane yuri umuntu mukuru yuri umuntu uri umubyeyi uri umuyobozi icyo muhereje arakira abo bantu abanyapolitiki cyangwa se nabandi bashaka kubakoresha gufata umwana w'imyaka 15 na 16 ntiba bazi nyine ko mu mutwe we ibitekerezo biba bitari byakomera ku buryo adashobora guhitamo neza cyangwa se ngo arebe neza aho agomba kugana kuki babakoresha kandi bazi neza ko abo bana bakira abana muri macya baracyara abana ntago bari bamenya kugira gutekereza cyane
ndoba igituma bakoresha nibaza yuko nabo nyene babazi yuko arababyeyi mugabo bamaze kuja muri uwo mugwe w'abanyepolitike bo baba bariko biruka namajwi rero baba bazi sizi mu minsi hezwe numvise abitubwira gucyo ati muri politike hageze amatora ngo ijwi ry'umusazi n'iry'umusava byose birangana uko riba rijwi rimwe bisigura yuko kuri we uwo mwana ageze gutora z'abafisijwe nimba ari mu ikomine akabazi yuko ataronsa amajwi angana uku uwo atazoshobora gutwara iyo komine nibisanzwe yuko abo bana biyegereza akanabategura kugira ngo hageze gutora baze bamutore kandi ubundi nta kibi na kimwe kirimo yuko abana bamenyera canke bigishwa ibijanye n'iby'amatora ikintu kiza ari kibi ni gihe abana baba ariko bahabwa inyigisho za kahise bakazihabwa kumbure atari inyigisho ziba ziri zaraganiriwe ko na bose atari inyigisho ziba zijanye n'ukunge n'ubushobozi bw'abo bana bungana umwana bikaca bimubruya mu mutwe akama ariko ariyumvira ati none bimwe naririmba n'ibiki bimwe na capa kare ku ishuri n'ibiki akabaza uwashikiriye wese amubwira ibyiwe ariko kwedika abana mu bijanye n'iby'amatora ni byiza cyane ni navyo umwana ashaka duheruka gukora igihe twashiraho igihe haba amatora yo gushiraho urwego rukuru rw'abana mu Burundi abana baritoje abana barashikiriza imigambi ingana n'uko bangana abana bakabona yuko bategereza guhiganwa bakabona yuko bategereza gushira aho intahishize ibyo tuba turiko tubikora kugira ngo twedike abo bana yuko n'igihe bazoba bakuze azodandaza imigambi yiwe ntazovuga ngo jewe ngo ndakomeye ngo jewe ngo utazontora ngo nca ndamwica ngo cyangwa ngo nca ndamwomora uwo mwana akura azi neza ingene iby'amatora bigenda ingene ashikiriza imigambi yiwe hanyuma agakura azi yuko igihe azobatsinzwa azoshiraho intahishize murabona ngaha mu Burundi igihe cyose habaye amatora hama hari injyane izo njyane ziva kubera ko mubona bari muri ayo matora abo bitoza abo baba bari muri opozisiyo cyangwa bari mu ruhande rwa leta benshi ntibigeze baronka ikirutire yo gukura azi yuko atsinzwe abandanya ari umurundi abandanya ari umuntu abazi yuko ibyo akeneye bitabaye ndumva c'est la fin du monde abandi bose ni bagomba bacabareka kubaho gushika igihe ibyo bakeneye bizaba bibaye si uko bitegerezwa kugenda dutegerezwa guhindura ingendo n'imyifato kandi tubihereye muri aba bana bariko barakura
none se ubu hari ibirimo gukorwa nk'ubwo ibyo unenga byo kuba umuntu yafata abana akabakoresha mu buryo bwe ku giti cye umwe ababwira ibi undi ababwira ibi bigatuma ndetse bashobora no kuyoba muravuga muti ni byiza ko umwana yigishwa ibijyanye na demokarasi akamenya gutora akamenya guhitamo akamenya gushyikiriza ibitekerezo bye n'iki byose hari ikirimo gukorwa kugira ngo byibura abana bategurirwe iyo nzira nziza ituma bitegurira ejo hazaza batagombye gukurikira nk'inka bayoboye bakavuga ngo nyura aha ikanyura ahangaha
bo ahubwo ico nico twari kunasaba abo bakunda abana abo bakeneye gukoresha abana no gukorana n'abana nibashireho programme itomoye y'ukwigisha abana ibijanye n'amavalere demokratike ibijanye n'intwaro rusange abana bagombe bahere mu mwaka wa mbere bavyigishwa bavyiga nta kibazo na kimwe kizoba kihari kuko umwana azoba yarigishijwe ingene ategerezwa kubana n'abandi mu budasa bwabo umwana azoba yarigishijwe ingene igihe icyumviro cyo kitazoba kirenganye agenda akagifatanye n'icy'umugenzi we kugira ngo kivemo icyumviro gikomeye barabe yuko gishobora guhangana n'icyumviro cy'ubundi kandi kitarenganye naho nyine bakaca bashiraho intahe ishize ibyo abana babyigira kuva muri ya mashuri matoyi bamwe batora ngo nimuje kuraba bavuga umwana akamenya ati nimba hari abagenzi banyizeye bati wewe turakwizeye ni wewe ugiye kuturongora muri iri shuri uwo mwana agakura azi yuko kuba bamwizeye bidasigura ko ari wari incabwenge cyane gusumba abandi bidasigura ko ari wakomeye abasumbye nguvu gusumba abandi bidasigura yuko ari waronka amanota meza gusumba abandi ariko bisigura yuko ategerezwa guca bugufi imbere y'abamwizeye akababwira ati bimwe mwantuma bimeze uko ni ukuvuga akaranda konti akacahaza kimwe duhora twita rakodovabilite umuntu akabaza ati ko ndi umutware banyizeye ntegereza kubwira bamwe banyizeye ibyo bantumye aho ndabigeze ibyo ntashoboye nkabibabwira ibyo abana barakeneye kubimenya kandi by'ukuri abantu bamaze kubiraba kubibona abantu baba baraciye muri ibyo byo kurongora abandi mu mashuri y'intango muri sogondere mu kurongora imigwi mito mito n'abantu usanga badafise agashavu kenshi cyane iyo hata iyo bataronse canke habonetse cyumviro kidasa n'icyo wabo
baba barabyiteguye
mu bana bacu
ye murakoze radijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mu gifungura maradio yanyu ikaze mwese muri iki kiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gukoresha abana mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bigira umutumirwa wacu ni bwana Jacques Nshimirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi mu magambo make FENADEB kubifuza rero kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo mbibutse telefone muduhamagaraho ni 202-441-931 nagira ngo rero twakire ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo nagira ngo turebe ko twakwakira uwa mbere Nduwimana turi kumwe ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego ikitekereza n'ikiko kuko abana barahohoterwa cyane ukazubona barabakuye mu mashuri ngo bagiye kurindira ubukinika mbwe kandi bakaba babiteguye aho ikiko bikaba birahagaze ukazubona barabakuye ngo babacanye nko mu ntara za kure ngo bagiye kurindira ngo nikambwe abantu benshi bakaba imitangire yose bakayoreza ikiko bikaba birata ukacusanga n'umwana nta bumenyi abufitiye akwenye atuwa n'icyo ho kwiga ku bisanga ari karayirera ko gufatikaye na mikambi yo kurakoresha n'ose bako ko bokoresha bo bakuze bakareka gukora abo bana bizo basamaza icigwa yuko ndabwo basamaza icigwa kuko icigwa niko kagiza kaza ukibona ngubu ageze ngo ingota mu mashuri ibaze kurinda kwatubona ikintu bakitayemo akacu bazi n'icyo bagiye gukora bose bakubotora nk'abo babizi bakajya nko ku mashuri bakajya nko kurinda imigambi bakareka abo bana bari mu mashuri
urakoze rwose Nduwimana kuri iki gitekerezo cyawe twakire na François uranyumva
yego ndakumva
urahagana hehe
jende ugiyombora ego jende nivise igitekerezo
yego
bo ubwa mbere hoho kuri byo byanye n'abana bajyanwa mu ntambara cyane mu bya politike bisanzwe n'ibintu byo kwiyamiriza cyane ariko rimwe na rimwe usanga bigoye ngende bo bashaka kubigwanya murabona nk'ubu hari ibintu byabavuga ngo Islamic State Amerika ya Kiislamu none n'abantu bakoresha abana kandi rimwe na rimwe bigoye nabone kubagwanya kuko baba baramaze kwemera kujya muri ibyo bihugu bya nabi ariko rero kibabaje ni uko ariho n'amaleta mwamwe usanga ariko arakoresha abana mu bya politike amaleta yemewe aba yarasinye amasezerano yo gukingira abana ugasanga nabo ntibariko barakurikirana icyo nifuza rero ni uko ibihugu byose birakwiye gushyiraho amasentare akiri imanza abo bantu baba bajyana abana mu bya politiki cyangwa mu bintu by'intambara yego icyumviro cy'uwanyu cyari cyo
ndagushimiye cyane François noneho bwana Nshimirimana Jacques Nshimirimana ibyo Nduwimana avuze na François murabivugaho iki Nduwimana we yaratangiye anavuga biriya byo kujyana abana mu byo kuririmba mwari mwabikomojeho mu kanya mwavuga iki ku bitekerezo byabo
murakoze cyane bose bahurije yuko gukoresha abana mu bya politiki atari byiza kandi ari ibintu byo kwiyamiriza cyane Nduwimana yavuze yuko hari abana bakugwa ku mashuri bakaja kuririmba bakaja gutegera bategetse batandukanye mu by'ukuri twebwe tumaze kubitohoza buke buke singi iba yafashwe n'umugambwe kanaka kugira ngo bakure abana mu mashuri ahubwo ni bimwe by'abantu bakumbure bagomba kurondera amanota guca amanota kuba babakurira umuntu aba ari umuyobozi w'ishure abafite ubushobozi bukuye ku banyeshure murabona ababari ntama ababwiye atejo nta shure rihari tuzokugara tuzoja gutegera buramatara zoza utugendera ishure rica gyugara aho rero ico onigikorwa cabamwe bita ba inspecteur muri education bakuye guca hamagara uwo mu directeur bakamubaza ati wewe ni gute ushobora kugara ishure umunsi wose ubushikiranganje butafashe ingingo yuko hari konje kuko hari konje iba kubana bose uko baba bafite uburenganzira bumwe mugabo rero kudahana ni ngorane kuko umuyobozi kanaka bikoze akabona uwundi ntabikoze watabikoze baca bambwira ati wewe ibyo mugambwe ntuvyumva neza nukuvuga baca basigara bariko bakinira kuri babana avuga ati ni ntabikora nka kumwe naka yabareka ngo baje gutegera buramatari ejo canke hirya yejo bazohava bibaza yuko ivyiyumviro vy'umugambwe ntavyumva ntabitahura aho rero twese dusaba ababa bari mu bushikiranganje kandi ivyo osi ibintu bisaba nuko ari umushikiranganje ategereza kuvyikorera wenyine hari habagenduzi b'amashure nibace bandikira maketa abadirekitori babaze bati ninde yatanze uruhusha rwo gusivya ishure abana ngo baze gutegera umutegetsi kanaka iyo naho ari ingingo yafashwe igafatwa bikemezwa bikaboneka yuko ari ingingo yafashwe n'ababifitiye ububasha naye handu tusanga umudirekitori wese umuyobozi wese ariko akinisha abana uko yishakiye nka bimwe mu myaka yahera wasanga abana bagiye kurima mu murima w'umuyobozi murazi yuko ivyo vyabayeho cane tugatabaza tukavuza induru ugasanga abana aho gutonda mu ishure bagatonda ku musozi bajanye amasuka bagiye kurimira umuyobozi mugahageze kwimbura ntibamenye iyo vyaciye bikaca vyimburwa n'uwo muryango w'umuyobozi nivyo rero n'ingendo dukwiye guhindura kugira ngo vy'ukuri abana bari ku ishuri babe ku ishuri babagiye kwiga iby'ubumenyi bakeneye kurima baraja kurima iwabo bakeneye kuririmba baraja mu masengero kwa gatandatu no kwa mungu bakeneye guta umwanya canke gukoresha umwanya wabo muri ruwazir baraja gukina imipira mugabo ntibabakinishe muri politiki Francois nawe avuze iby'ugucira imanza abantu babajana abana mu bintu by'intambara tugeze kuri ico o ni kibazo gifise imisansibilite politike kandi iri ku rwego rwo hejuru ubundi si ukubera ko tutaba tubona ibibazo byose mu gihugu cacu bituma tutabivuga umwanya wose mugabo tubanza kuraba igihe tuba tugezemo uyu munsi nimba turiko turavuga ikibazo c'abana bakoreshejwe mu ntambara 2014 ni ukubera ko tuzi ko hariho umugwi washizweho witwa Sever uje kunwanisha abarundi donc kumenyesha ukuri abarundi kuvyabaye no kuvuga kimwe mu byo tuba twiteze kuri uwo mugwi natwe nk'abari mu mashirahamwe haranira agateka k'abana nuko uwo mugwi uzotwereka neza abakoresheje abo bana nibande bajanye abo bana mu ntambara ko nabivuze ni raporo zasohotse igice kimwe cy'abana bakoreshwa n'abari muri leta ico gihe ikindi gice kigakoreshwa n'abari mu bagwanya leta nibande bakoresheje abo bana kugira ngo tubimenye abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze kuko abo 2014 n'abakoresheje uva mu 93 gushika mu 2001 abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze bafise abana nabo bafise imiryango mugabo iyo miryango bafise ikeneye kumenya iyo myaka yose bamaze kuva muri 93 gushika muri 2001 bariko bakora iki bari kurima he ntibazoshobora kuronka ingene bibabwira uwo mugwi udatanze ukuru utagize ayo matohoza ngo bimenyekane hanyuma arabasaba imbabazi bazisabe mugabo avuga ati twebwe twaragiye gukura abana ku ishure abari kuri position y'igipolisi canke y'igisirikare canke abari mu kirobere bimenyekane hanyuma imitima itekane kuvuga ikibazo nk'iki kubishira mu manza sinibaza yuko ari ikintu coroshe muri uyu mwanya muri context tuba turimo mu gihugu kuko abana baguma bakoreshwa abana baguma bakoreshwa mu 2015 twavugije induru abana ntibariko barakoreshwa twarashimye by'ukuri yuko induru twavugije leta yayumvise abana bafashwe bari mu miharigwana bararekugwa 52 abafashwe mu myiyerekano mu 2015 bari 314 bose bararekuwe basubira mu mashuri ivyo ni ibintu dushima by'ukuri kubera ko navyo twari tumenyereye mu myaka yahera umuntu afashwe ari umugwanyi afatwa ko ari umugwanyi ariko hariho iyindi ntambwe dukwiye gutera intambwe yo kumenya ngo mbega ibyagiye biraba bagiye barakoresha abana uyu munsi baciriwe igihano ikihe, mbega urubanza baciriwe n'uruwe, mbega hoho baramenye yuko hari amakosa bakoze mu gukoresha abana mu bya politiki, ngo basaba ikigongwe bubahuke babwira abarundi bati turasavye imbabazi twabikoze kukutamenye. Ibyo nibyo twifuza.
Hari ijambo
ibyo hasa haza ibibazo by'ubutungane, haza iby'uguca imanza. Mugabo abo bantu bamenyekanye basavye imbabazi kuko baba baragokeye igihugu cabibarutse baba baramenje, kandi abo bantu baba bari impande zose, ntihagire umuntu n'umwe azobabesha. Inkozi z'ikibi zikoresha abana ziri mu mpande zose.
Bwana Shimirimana, agira ngo mbasabe mbere yuko dukomeza twakira abandi bakunze b'ijwi rya Amerika, hari aho mwari muvuze mukoresha ijambo muti tukavuze induru mugenda mutakamba kugira ngo abana uburenganzira bw'abanwa bw'abana burengerwe bwubahirizwe. Aba bana baba hari ukuntu bigishwa ubwo burenganzira bwabo kugira ngo umuntu naramuka ashatse kuburengaho, ashatse kubabwira ngo muve mu ishuri, bumve ko bafite uburenganzira bwo kwiga, nihagira umuntu babwira ngo muve mu ishuri, abashe kugira n'uwabibwira, abwire n'umubyeyi ati baje kunkura mu ishuri kugira ngo njye ku rugamba cyangwa se njye kuririmba, ibintu bitajyanye n'inshingano afite nk'umwana. Barabisobanurirwa, bazi icyo bagomba gukora, bazi ko hari amategeko abarengera, bazi uburenganzira bwabo.
Murakoze cyane. N'icyo kibazo ntimwibaze ko coroshe cyane, kuko navuze nti ibintu tugenda dukora mu mashyirahamwe tubikora dufatiye ku bihe igihugu cyacu kiba kirimo. Uyu munsi kuja kwigisha abana kandi by'ukuri ibyo nta n'ibyo twokora, ndabyemanze imbere y'abarundi, nta n'ibyo twokora kuja kwigisha abana ngo mufite uburenganzira ubu n'ubu n'ubu n'ubu, ngo direkteri niyababwira ngo nimusibe muze mu byanke. Abo bana bashobora kuba bari mu ikomine tutazi, bakabyanka agatakaza ikibanza cy'ishuri, ugasanga twebwe twamutaye mu rudubi uwo mwana. Abana tubigisha kubaha ababakurira, kubaha ababyeyi, kubaha abarongozi, kubaha abajejwe intwaro, bagakura bubaha. Mugabo tubaca tugaruka tukaja muri bamwe bitwa abarongozi, bamwe bitwa ababyeyi, bamwe bitwa abajejwe intwaro, tukabibutsa rero uburenganzira bw'abana. Hejuru yo kubibutsa tukanabitwarira igihe baba babigize nkana, bagahohotera agateka k'abana. Ibyo rero bituma abana bamenya uburenganzira bafise cyane gusumba igihe twoja kubwira abana ngo direktori niyababwira ibitanga umwigisha ngo ntimuze mu byemere. Ibyo ntabyo twakubahuka,
ntabwo navuga kubagumura,
ariko dutera ingorane abo bana baca bagiranira n'abarongozi babo n'abayobozi babo.
Mumbabare, ntabwo nagira ngo mubagumure, navugaga ko bagombye kumenya ko umurimo wabo ari uwo kwiga mbere na mbere, ku buryo nk'ubwo umwana ashobora kumujyana bakamujyana nko mu bintu bya politiki, ntanabibwire n'ababyeyi cyangwa se wamubwira ati uzaze nzajya kujyana kugushakira akazi cyangwa iki, ntanabashe no kubivuga kubera ko atazi ko mbere na mbere icyo ashinzwe ari ukujya kwiga. Ntabwo navugaga kubagumura kuko nabyo byaba ari bibi. Navugaga kubasobanurira ku buryo bumva inshingano zabo, ariko kandi bakamenya ko bagombye no kuvugana n'abantu nabo bizeye, ababyeyi n'abandi bantu babakuriye babarebera, kurusha uko bo bahita bajya mu bintu undi muntu abashyizemo batabanje no kubitekerezaho batazi niyo bibaganisha.
Yego, aho murakoze kuntomorera. Abana uburenganzira bwabo turabubigisha abana, harabaho ibiganiro bitandukanye nk'uko kwiki turimo, biba bijanye n'ukwigisha abana uburenganzira bwabo. Abamenyesha makuru barabikora, abari mu mashyirahamwe atandukanye barabikora, abari mu nzego zitandukanye za leta barabikora. Kandi umwana w'uyu munsi aratandukanye cyane n'umwana wo mu myaka yahera. Umwana w'uyu munsi ari muri kuruse, ariko ariruka navuga ati ntegereza kuganya ubuzima bw'iwanze. Kugira ngo rero iyo kuruse arimwo ashobore kumbure kureyisisa, bisaba yuko amenya ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe. Aho niho aca ashyiramo ingufu nawe nyene z'ukumenya uburenganzira bwiwe. Abana batari bake uyu munsi baramaze kumenya uburenganzira baba bafite, abazi yuko ari umwanya w'ishuri ategereza kuba ku ishuri, ahubwo uburenganzira bafise bataremererwa gukoresha cyane ni uburenganzira bwo kugira icyo bashikirije mu bijyanye n'itunganywa by'amashure bigako uko ivyo abarongozi canke abayobozi b'amashure babigira nkana barabizi yuko Uburundi bwemeye kuva mu 1991 yuko umwana w'umurundi co kimwe n'umwana w'umufaransa canke w'umudagi canke wo mu kindi gihugu cyacu cyose afise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe kandi bikakirwa uko abishikirije bafatiye ku myaka yiwe ariko rero ubwo burenganzira ruracara urugamba turacariko turagerageza kugira ngo abajejwe kumviriza abo bana babitahure bakira ibyiyumviro by'abana umwana ku ishuri avuze ati ko mwantoye ngo nserukira abandi bana nkaba derege niko tubita muri systeme scolaire ngahe wacu akabuserukira abandi bana ni kubera iki mutemera yuko ibyo abo ntwara abantumye ndabishikiriza mu nama ifata ingingo ku itunganywa ry'ishuri kuko yageze mu nama zo gufata ingingo baca babakuramwo bakabigizayo canke nabo babareka bakaja muri izo nama ntibabemereye yuko ivyiyumviro vyabo babite nako konte cyangwa babifatirako mu gufata ingingo aho rero icyo tubwira abana tubabwira tuti nyabuna ni mumenye yuko mufise ubwo burenganzira ni ingingo ya 12 y'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'iby'agateka k'abana umwana arafise uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro haba ku iradiyo haba mu nama yatunganijwe na mustanteri haba ku ishuri haba mu muryango iwiwe sena nyina bagire bavane cyangwa hari ingingo bagire bafate y'ico badandaza umwana aravuga ati ndafise ijambo kandi abo bantu baba bategekwa kwemera no gufata nkankama ibyo mwana yashikirije ubwo n'uburenganzira rero abana b'abarundi bataramenya cyane ariko bamwe bamwe ubu batangoye gucugwevu bakavuga ati no nimusubire kutuzivya ngo ntaco dufise tuvuga ngo turabana ngo niduhore kandi ingingo mugire mufate izotugirira ingaruka mbi yumvire nk'umubyeyi umugore n'umugabo bumvikanye bati tujye ibyo twari dusize byose tuce twiyomokera abana barashobora kujamo bakavuga bati padi tu turavyanse mwebwe murashaje mwebwe ubuzima bwanyu kumbura ejo canke hirya y'ejo murabona yuko mutazoba mukiriho uyu munsi twebwe mugire mudute muri kabaza abana bakavuga ati iyi ngingo turayihakanye kandi sentare irabifatirako
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twongere twakire abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika ndayishimiye.
Yalo.
Muraho neza.
Ejo na mahoro.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nari mfise. Kubyerekeye agateka k'abana. Nagira mbaza ati none hari nk'abana usanga babafashe bakatangwa kubigisha nk'iby'imigambwe ugasanga nk'umwana w'imyaka nk'umunani icumi aba avuga nk'ibintu by'imigambwe none nk'aho nka leta canke ababijejwe bo bafashe ingingo nyabaki yo kurwanya ivyo bintu
kurwanya ishyirwa kwigisha abana iby'imigambwe bakiri batoya nk'uwo myaka umunani
bakiri batoya nk'amakuru maze iminsi twumva nko ku bana bato bazawumva mu babigishirije ibintu by'icyenda mirongo none nkaca nimvira ati none ako gateka kabo bana barimo barabigisha ivyo bintu nk'ubu bato ama nibakura hoho umva bizosha bigenda gute nkaca nimvira ati none kariho abo budufasha guteza imbere igihugu kabarimo batwigisha ahubwo bya bindi nyene byo gutiza gufata nabi kugira dufate nabi abandi bana cyangwa abo tuvanye neza mu mubano yacu akaba ari bo nyene babitwigisha ntacanimbira ati none ababigejwe bobo nk'abo bantu babafatira ingingo nyabaki atasubira kandi nti none mu gihugu dufate nko mu bihugu bimwe bimwe mora numva ngo hari agateka k'abana rero ugaca usanga umwana ahari akamubwira mu gateka kiwe ashikiriza icyiyumviro ciwe nko mu mashuri amwamwe nko mu manama amwamwe umwana avuze ati ngira ashikiriza ikibazo ati we ziba we nta n'ijambo we kwanza none abantu bakuru bavuga ndavuga ati none agateka k'umwana ko bagahagaze gute
Urakoze bisa nkaho hari bimwe yaramaze gusubiza ariko ubwo muri make araza kubwira mukanya. Twakire na Kwizera.
Yego umiriwe.
Wiriwe neza.
Je nagira mbaze uwo mutumire ari mu kiganiro. Yavuze yuko kumbure abana benshi bamaze kumenya iby'agateka kabo. Nagira mbaze wo kwijana kuke kwijana abana b'Abarundi baba bazi ijana n'amateka n'amategeko abagenga ati nka 80 cyangwa 50 kwijana barashobora kumenya amateka n'amategeko abagenga kuko ariko aravuga yuko abana benshi bazi yuko hari amategeko abagenga yemenga umwanya umwe wese n'umujyani biragoye kuko ariko aravuga abana bakeneye gihe babayeho babayeho nk'abana nyine y'inyagano koko batazi yuko kumbura asaba kurikira ikindi nacyo na jewe mota n'utera n'icyumviro ndabona kumenga mu nama nshinga amategeko mu nama nshinga amategeko abakeneye igitego cy'abantu baserukira urwaruka kandi nk'uko ifatinke de mine de la sante haraba abari mu cyaki yago bigisha kumbe indwara z'ibiza ingene birinda kolera ingene birinda amacinya gutyo harakwiye ko abari mu cyaki yago baza baratengera ku mishinga kujyanye n'ubwo gutangira bigira bakigisha abana ukuntu amateka n'amategeko yabo ameze umwana bakamubwira icyo arekuriwe n'icyo atarekuriwe kuko nubwo bavuga yuko kumbura abana babiri uretse navuga kayivaye inisefu usanga ziriko amategeko makenyi bivuga afasha mukabona inisefu ugasanga ariko amategeko mpuzamakungu umwami usanga ahandi wasa umwana uretse tujya twonyine turi kajya amakayi asoma aji mpaka ayandi mategeko ntamwaje kubera iki jewe aho mbaye nta mutware bigera mbona akoranye urwaruka ngo arigishe inama abiye abana ikwabo ibyo bari kumwe byakarikiye usanga ngo nk'aba ubu unye ikindi atanguye abana bari kubajya ngo mukoreshwa mu bikorwa byo gusyatura amatafari asanga ntibahembwa abandi batarukana imbibe bakaza badahembwa uko usanga baragasira k'abana ntibahirijwe.
Ukwizera aho uri nahagana he?
Ndi mu Rutana.
Urakoze reka tumuhe umwanya noneho aba agira icyo ababwiraho mbere yuko dukomeza. Bwana Nshimirimana,
murakoze cyane kuri Ndayishimiyeho. Bisa nuko nari navishuye ni ikibazo kimwe cyo kimwe n'icyo Nduwimana yari yabajije cyo kimwe n'icyo François yari yabajije, ariko kuri ikibazo cya Kwizera cyo gutanga ibitigiri mu maporsantaje y'abana baba bazi amategeko abagenga by'ukuri sinibaza cyo batatumye abaza ikibazo nk'icyo kuko usibye yuko ari n'igikorwa kitoroshe kumenya igitigiri ku bana barenga imiliyoni 5,600,000 baba bari mu Burundi. Kumenya igitigiri cy'abana baza amategeko abagenga biranagoye no gutahura nabo babemeye uko bayazi kumenya urugero uruhe bayaziko. Bisigura rero yuko iki gikorwa cyo kwigisha abana ibijyanye n'uburenganzira bwabo ni gikorwa kibandanye, ni gikorwa inyuma y'imyaka 10 twebwe tutakibirimo abandi bazoza bakabandanya bigisha abana kuko baguma bakura hakavuka abandi. None nk'abaraye bavutse uyu munsi novuga nti abana bice 20% nibo baza amategeko abagenga, noba mfatiye ku gitigiri cy'abari bahari mugabe araye bavutse uyu munsi ayo mategeko baba yazi. Abafite munsi y'imyaka 5 hari ayo baba bazi ubwo burenganzira bwabo hari ubwo baba bazi
kandi nabigishijwe baba barakuze.
Ibibazo yuko ari importance na nini ifise igihambaye nuko turi kubikogwa nuko abajejwe intwaro bamwe bamaze kubitahura kuko nk'ubu nk'ibi by'amatora y'abana ugirana amashirahamwe yagiye mu makomine yose atunganya ayo matora y'abana. Jewe ndiko ndabivuga nari umukuru w'umugujejwe amatora y'abana mu gihugu cyose, ababikoze na bakuru b'imitumba na ba musanteri ni ba guverineri kuba baramaze iminsi 2-3 bahagaritse ibindi bikorwa byose bavuga ati reka dutunganye amatora y'abana. Ico kuri twebwe cyatweretse yuko by'ukuri bariko barabitahura, bariko baratahura yuko abana bafise uburenganzira. Sino mu myaka yahera wamengo ni umwanya baba bataye, wamengo ni ugukina, ariko uyu munsi uravye inguvu babishiramo, uravye inguvu leta ibishiramo, uravye inguvu abashikiranganje babishiramo, ukaraba inguvu ba mustanteri babishiramo n'amashirahamwe biraboneka yuko ari intambwe tugeze ko isumbi yo twari ko mu 2025
iyo ni intambwe ikomeye bayobozi ndetse namwe mwese muharanira agateka k'abana mukwiye gushimirwa. Twakire na Stanislas.
Mwiriwe neza engineer.
Mwiriwe urahagana he Stanislas?
Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo ndane karanye Stanislas.
Yee.
Nagira ngo nagira umanza chimira radio rya America. Nene kigira ngo nibarize umutumirwa. Nagira ngo mubaze ese nk'umuntu afashwe ari kujyana mu abana mu bya politike ahanishwe iki? None se ikindi namubazaga cya kabiri, none se abantu mu gihugu cy'u Burundi bemerewe kujya mu bya politike bafite imyaka ingahe? Murakoze cyane.
Urakoze Stanislas. Ye Bwana Nshimirimana Stanislas arabaza ari mu Rwanda, ntazi uko aho ngaho ibintu byifashe. Hari umubare baduhamagaye bavuze ati umwana w'imyaka 8 agashyirwa mu bintu bya politiki. Nagira ngo mumusubize.
Murakoze cyane. Stanislas abajije icyo umuntu yafashwe yakoresheje umwana mu bya politike ahanishwa. Dufite amategeko atomoye kumbure murambarira kuko iyo ngingo nayo nayitegekanije hafi, ariko iyo umuntu afashwe yakoresheje umwana mu bintu bitemewe n'amategeko kiba ari cyo mu Gifaransa twita exploitation illégale de l'enfant, aba yamukoresheje ibitemewe n'amategeko. Uwo muntu arahanwa igihano sino gitora ubunyene
icyangombwa nuko ahanwa.
Alo,
ndavuze ni cyangombwa nuko aba hari itegeko riteganyijwe kandi rimuhana,
kuko ikintu kimaze kwitwa icaha kikaba icaha haba hariho n'igihano bijanye n'uba yakoze ico caha. Hanyuma ikibazo cyo cya kabiri abajije ngo umwana yemerewe kuja muri politiki afite imyaka ingana gute? Ico nari nakivuze ngaha mu Burundi wacu umuntu yemerewe gutunga ikarata karanga muntu kuva ku myaka 16, ariko umwana tumwita umwana umuntu wese abafite munsi y'imyaka 18. No kuvuga hagati rero n'iyo myaka 16 na 18, abo bantu baba bafite karanga muntu tukaba tuzi ko hageze iby'amatora, umuntu wese afite karanga muntu aba yemerewe gutora bamuha kaga karata k'amatora hamagashora kuja gutora, bisigura yuko uwo muntu w'imyaka 16 uwo mwana aba yemerewe kuja gutora. Kandi yamaze kwemererwa gutora nuko bamwe bajejwe iby'amatora bamuharura mu gitigiri cy'abasitwaye bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuja gutora. Iyo rero n'ingingo iba yarafashwe gufixa imyaka umuntu ashobora kuronkera ko karanga muntu igihugu cyose gifitiye uburenganzira, ico nta kibazo twebwe tugifise ko. Navuze yuko kare abana batora baronka karanga muntu bafite imyaka 18, ariko uyu munsi kuva mu 2009 hafashwe ingingo yuko batanga karanga muntu kuva ku bafite imyaka 16.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, tuvuga ku burenganzira bw'abana, abana bakoreshwa mu bikorwa bya politiki n'ingaruka bibagiraho mu buzima. Kuri Facebook hari uwatwandikiye Jean Paul atubwira ati ni icyorezo cyugarije isi, atari ko intandaro ya byose ni intambara zitavanaho muri iyi si. Naho Vinyi Alfred Vinyi ati abana barahohoterwa, yamara si abana gusa n'abakuze barahohoterwa, ati gusa byoba birushanya uburemere. Witwa Tuyisenge Olivier ati nibyo, ibyo nibyo, atari ko abana ntabwo ari mu ntambara bababarizwa gusa, ahubwo no mu ngo iwabo haraho ababyeyi bahoza abana ku nkeke ndetse bagahora bababwira ko ntacyo bamaze, ari imbwa, ntacyo bibazimarira, nta n'uburenganzira afite mu rugo rwabo. Ati uyu mwana apfa mu mutwe byanze bikunze. Atese uyu mwana we yafashwa ate? Yafashwa nande? Ese nibyo koko iyo so avuze mu rugo rwe ntacyo uba wemerewe kurenzaho? Ati murakoze. Ubwo rero nagira ngo mbere yuko ugira icyo wabivugaho twakire na Eli ku murongo wa telefone. Eli uranyumva?
Wiriwe neza cyane gose, ni kuri Amerika.
Wiriwe urahagana he?
Mahoro neza.
yandi mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego, tewe ikimbira nashaka guterera mu bisanzwe kubera atabandi bokoresha nyine atari abana. We uko ndabyiyumvira nibaza gusa yuko batobatuma gukora ibintu bibi, kuko hariho nk'abantu usanga afashe ugwaruka akatababwira ati genda bariya anye ngo mubabwire ati ikibanza ku kindi iginyo kuri yindi, batabatuma ibikorwa bibi bokora bokorera imigambwe, kuko imigambwe nibaza yuko itobaho idafite ugwaruka. Je gusa uwo ntuma nka jewe izina rya Eliya ati genda ukore ikintu kibi kuri mugenzanjye w'ugwaruka, jewe ntacyo nokora kuko nanjye nobanzisa ubwenge nkabona yuko ari kibi nkakireka, kuko jewe mpora ndaba ingene z'ugwaruka rumwe rumwe zitwara nabi mugabo urumva bagaca batwikerera ugwaruka rwose, kandi ari abantu bakeye gusa bavuye mu bandi bakaza gukora ibyo batabatunze, nibakore ibintu bibahesha amateka yonyine ubwabo n'ibihesha amateka igihugu cyabibaruta ari cyo Burundi, isimbizo ikaba n'inteto ya twese. Uko ugiye gukora ibintu bibi wambikwa umudare w'ikimaramara, ugiye gukora ibintu byiza bagutumye wambikwa umudari w'umwakaka. Nicyo nashaka kuvuga ku radiyo y'Amerika, kandi ndagushimiye cyane kuba umpaye umurongo n'uwa mutumire nkaba ndamushimiye kuri icyo kiganiro mwateguye.
Eri, muri makeya wowe urumva urwaruka rwagombye gukoreshwa? Uravuga ngo nta kundi byagenda.
Gukoreshwa mu bintu byiza byonyine gusa, mu bintu byiza, kubera ibintu bibi babigutumye ufite imyaka 18 ubona yuko ari ibintu bidakoga.
Uwarekera politiki abantu bakuru se?
Kandi nicyo usanga abo bantu bakuze bonyine ubwabo batoshobora gukwira hose, reka ntibashobora gukwira hose. Nge nta n'umugambwe ndimwo mbere n'ushaka mugabo nge ndi ko nkubwira ibyo mbonesha amaso, kandi jyewe ndugwaruka na jyewe.
Bavuga uti batumye urubyiruko gukora ibyiza nta kibazo kirimo?
Nta kosa jyewe na rimwe ndabibonamwo, gusa ibintu mura mbona nuko muri rwo hagati muri rwo rwose rukora nabi, hariho nk'abusanga bariko barakora ibintu bye, hariho n'ibyo jyewe mpora nibonera amaso mu yandi, jyewe ibyo n'ibyo ngaya nayo kugenda gufasha mu bikorwa by'iterambere, jyewe nta kosa na rimwe ndabibonamwo. Waho niho mpagaze.
Urakoze Eri. Bwana Jacques Nshimirimana, nagira ngo mugire icyo mwavuga kuri iki gitekerezo cya Eri n'ibyo nari maze gusoma ku byerekeranye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika batwandikiye kuri Facebook muri makeya kugira ngo dukomeze.
Murakoze. Reka mpere ku kibazo cya Tuyisenge, kuko abandi bo baterereye ibyiyumviro. Ariko Tuyisenge yavuze ati bya byose gukoreshwa kw'abana mu bya politiki n'uguhotegwa kwabo ntibibera mu migambwe gusa, ntibibera ku mashuri gusa, no mu ngo biraberayo. By'ukuri uko n'ukuri biraberayo. Hariho ababyeyi bataye umurongo, hariho abapapa batifata neza, abamama batifata neza. Ivyo birahari n'ibibazo tubamwo, twama tugerageza gutorera umuntu murundi wese w'umutima aba ahamagarigwa kugira icaterereye kugira ngo mu kibano ciwe igende neza. Kuko nkuko yabivuze Tuyisenge, umwana abakuze atajamba afise mu rugo rwabo, atajamba afise mu rugo iwabo, agakura ahohotegwa. Uwo mwana ibyo byose arakura nabi gusa, mugabo arakura. Ariko igihe azoba akuze nawe hari ubushobozi amaze kuronka, bimwe byose yabamo ntabyibagira biragaruka. Ni nabyo mubona bigezeze igihugu aha kigeze, inzigo y'inzikira umuntu ibyo yabayemo akaba ari byo bimutwara, ntatwagwe n'ibyo yipfuza gushika ko akamari muri kahise imyaka yose, n'ukubera ibibazo bibera mu ngo, bibera mu kibano. Notanga nk'akarore, wibaza yuko umwana arenganye ku ibarabara, umubanyi akamuteriwe cyangwa akamutuka ngo hinge nusa, ngo uri mugufi, ngo urirabura, ngo uri umumenja, ngo uri mubi, ngo uri umuja. Ibintu nka bene ivyo bica bija mu mutwe w'umwana akimvira ati kubera iki nabwiwe ajya amajambo, ni giki jewe nakoze kugira ngo nitwe kujya kuko umwana bakeneye ko bamwankuraje abakeneye ko umubanya mubwira ati mwana kura neza kura gutyo kurutumwa niwumvira ababyeyi gamburuka yakoze akantu keza agashimirwa yakoze nabi agahanurwa mugabo hajemo twatujambo twugucumitana mu mitima twamara kuja mu barundi bamwe bamwe utuntu nkabene utwo oturica imitima y'abantu umwana gakurana umutima mubi no mu ishuri naho yokwiga akita ku rutare gute akabaza ati jewe hari ivyo ntemerewe ibyo nibibi cyane hanyuma Eliya wewe wavuze ngo gukoresha ugwaruka mu bya politike nta kibazo biteye naje yewe ndamushigiki mugabo nibaza ko atatahuye neza itandukaniro rihari hagati y'ugwaruka n'abana twe turugo tuvuga abana uvuga abantu baba bari munsi y'imyaka 18 niho bitwa abana ariko muri iki kiganiro turugo tuvuga bari munsi y'imyaka 16 kuko nabisigwe yuko abafite imyaka 16 baba bafise uburenganzira bwo kuronka ikarata karanga muntu ngaha mu Burundi bisigura yuko baba bashobora kuja gutora canke bakitoza mu barongozi ariko ugwaruka nkuko yabivuze niyo moteri y'imigambwe yose nuko gwaruka kumbure ngira ngo kizoba ikindi kiganiro cy'ubundi munsi naho nyene gukoresha ugo gwaruka abanyepolitike ntaba bakwiye kubakoresha uko babishaki no nk'ugoresha gwaruka ubinjizamwo imbuto y'amacakubiri uzi yuko ejo canke hirya yeze ushaje ugeze kugendera ku nkoni ariho bazari babura amatara y'abashikiranganje b'abakuru b'ibihugu ivyo bikora ufite entere iyi none uyu munsi abariko baratwara igihugu mwibaza ko mu myaka 20 heze batari muri kategori y'ugwaruka afite imyaka 22-25 none nk'umuntu aba yarabakoreye ikibi uyu munsi akaba ari umutama mwibaza yuko aticuza none nkuba ari umutware uyu munsi akaba ariko ashuhura ugwaruka inyuma y'imyaka 20 ku imyaka imara umuntu itamubariye ubwo gwaruka bibaza yuko ruzokwibagira bimwe yababwiye wibaza yuko batazomusubiriza mu ndomane bica bituma twama muri marche sur place twama n'abantu b'inzigo y'inzikira twama n'abantu ngo naka ko yankoreye ibi ngo nanze ninashika hariya ngo nzomwihora ibi ivyo turakwiye kugira ahantu tubihagarika abarundi bakabaha amahoro tukaba amahoro umuntu akumva yuko mugenzi wadafise amahoro nawe nyine ntayabafise niho tuzasubire kubesha abantu hanyuma abantu bakumva yuko bategerezwa kubana mu budasa bwabo ibyo kumbure kera bapinganira ko bavuga ngo hari abashoboye ibi n'abadashoboye biriya abantu bakumva yuko tuhari kugira ngo dufashanye icyo umwe adashoboye umugenzi akimufasha icyo ubundi abone yuko ashoboye cyane yumve yuko ategeza gufashanya n'abandi nawe agacira inzira abandi ubwo gwaruka rukeneye abantu barucira inzira nta kindi bariko barakura kandi nibukeye kabiri nabo tuzobatwara abagaburiye twebwe tubaruta nico nabo bazotugaburira igihe tuzatugeza kugira ku nkoni
birumvikana reka twakire uwa nyuma ndabona umwanya utubanye mutaya nkuko abivugaga ubwo icyo tuzategura n'ibindi biganiro ku rubyiruko twakire irakoze muri makeya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo turasoza
mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe
ndarambwigira wa mutumire
amahoro cyane
majambo makenya cyo kwa rugushima nkimwe mutumire ibiganiro nibyo tuba twifuza nka twebwe ugwaruka canke abariko turaruka ubu nkavuga nti byari byiza ko abo batwitangiye imbere batubwira kahise mugabo ntibice bijyamwo nk'imvo ya politiki mugabo akavuga kahise n'ukuntu ibyo bintu byabaye ariko n'ukuntu bashobora kubyirinda kugira ngo ize twame turi muri za ya majenerasiyo ati gihe nabayeho mu babona buzima mu mezuku ati banaka nibo barabagesera ni kuvuga tugiye guhigura
nibyo yavugaga mu kanya
majambo makenya navuga nti ngiye kwa rugushima hama abantu nkasaba umutumiro bazima bandanye muza mubaha akanya badusigure batubwira ukamusatira yuko cyokuba ku Burundi byiza nyuma y'imyaka 10-20 buzira ibi bintu byose
urakoze cyane irakoze rwose kuri icyo gitekerezo cyawe reka nshimire rero umutumirwa wacu bwana Jacques Nshimirimana hari ijambo mu masogonda nk'atatu mwageza kubatwumva ko turimo gusoza gato cyane
ijambo no sezerera ko bari ko baratwumviriza ni kuri iri jambo nyene uyu mutu uyu ahejeje kwakura irakoze avuze turipfuza Uburundi bwiza Uburundi buzira ugwanga Uburundi buzira abantu baducira imigani y'ibibi babayemo kugira ngo tubigumemo
ye murakoze
ducira imigani y'ibyo babayemo
murakoze cyane
tutere intambwe duhindure
ye murakoze cyane mwese abaduteza amatwi tubashimiye ko mwagize uruhare muri kiganiro mugire ibihe byiza.